Nikitizama sura yako we, una see a better future. Ora si ukitabasamu, baby narindio yoyo. Uru kundo yo, uja oru shaka yo. Iwa weche iweye, niho na hisimo. Uru kundo yo, uja oru shaka yo. Iwa weche iweye, niho na hisimo. Uwakutambika, jeno honyora Kukuya turikumwe ni wimonora Uwakutambika, jeno honyora Kukuya turikumwe ni wimonora
Uruwanje, na hii siyo hinduka Uruwanje, na habisi vosebo nyanga
Uruwanje, na hii siyo hinduka Uruwanje, na Uruwanje
Uruwanje Uruwanje
Baby
Uruwanje
Baby
Oh baby
You my 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 I'm yours You my You my I'm yours You my
Ikikurondera nukuri baby chombanza Go fight for your love Mina, je suis satisfait Baby, tear my bell Mina, je suis satisfait Baby, tear my bell
Nalingia, yo, yo You're my first lady Nalingia, yo, yo Mwiza umutima
Uwakuitambika, jeno unyura Kukuyo turikumwe ni wimonora Uwakuitambika, jeno unyura Kukuyo turikumwe ni wimonora
Uruwanje, na hii siyo hinduka Uruwanje, na habisi wasebo nyanga
Uruwanje, na hii siyo hinduka Uruwanje, na habisi wasebo nyanga
Kukuyo turikumwe ni wimonora Uwakuitambika, cheno honyora Kukuyo turikumwe ni wimonora
Uwakuitambika, cheno honyora Kukuyo turikumwe ni wipanira Uwakuitambika, cheno honyora
You my 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 You my my my
You my my my
my
my my